sin ndio kubwayo
ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi yagizwe n'ingingo nkuru zikurikira umugwi w'igihugu jejwe kuri no kunywanisha Sever uri kurashikiriza ibyo waranguye mu mwaka uheze imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka abantu bihumbi jana na mirongo ine nico gitigiri cimfata kibanza uwo mugwi uvuga kumaze kuronkera umwidondoro ukwiye ko bishwe mu bihe by'ugwimo turababwira n'ubusuma bukoreshwa biciye mu butumwa burungikirwa abantu aho biciye ku matelefone aho basabwa kurungika amafaranga bakabicisha ku mihora yo gutuma tumanako muravyumva murano makuru turagaruka kandi no kwitegeko rigenga amatora ingene itora riba ku munsi umwe ritunganijwe n'ingene hagenwa abacungera amatora bucanandi amagara y'abantu nayo iza kutuganirira ibijanye n'indwara ya rheumatisme indwara ifatira mu ngingo mu kanya nido nido ryano makuru
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ndasuye kubaramutsa ndabanikaze muri ano makuru mu rurimi rw'Ikirundi abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo ine nibo mugujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha Abarundi Sever umaze kuronkera umwidondoro ukwiye ko bishwe mu bihe by'ugwimo igihugu cagiye kiracamwo aho yashikirize icegeranyo c'umwaka c'ivyaranguwe n'uwo mugwi imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka urongoye uwo mugwi yavuze ko ico gitigiri kikiri c'imfata kibanza Pierre Claver ndayicariye mu gikorwa c'uwo mugwi co gutohoza yavuze ko bamaze kuvugana na bamwe mu bafise uruhara muri ugo gwimo imiryango y'abacitse ku icumu hamwe ndetse n'abandi boba baragize uruhara mu bwicanyi ubona buriya mugenzi wacu Obenio Nkuru ariko arakurikirana ivyo bikogwa
umugwi ujeje kuvugana ukuri no kunywanisha Abarundi Sever mu gikorwa cyawo cyo kurondera ukuri kuvyabaye mu gihugu ngo uramaze kubonana n'abantu bifuza kuvuga byose ibyo bazi ibyo bavuga ko ngo byo nabafasha kumva babohotse muri uyu mugwi ko harimo abo barakoze ubwicanyi abashumba mu mamodoka abantu bishwe canke imiryango y'ababuze ababo gushika ubu muri ico gikorwa cyo gutohoza umugwi Sever ufise igitegeko gifata kibanza c'abantu bihumbi jana na mirongo ine na babiri amajana atanu na batanu bishwe canke abagiye amazima yongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo ico gitigira ariko ngo ni icabantu umugwi Sever ufitiye amazina kandi werekana neza aho baturuka kuva mu mitumba mu makomine mu ntara ibitsina vyabo amoko n'ibindi bifasha mu mwidondoro w'umuntu icegeranyo cacikirijwe abashinga amateka n'abakenguza amateka kivuga ko uwo mugwi Sever ufise ndetse n'amazina y'abarundi canke abanyamahanga bakijije abandi gushikaho barokoka naya mazina y'abakoze amabi amaze kumenyekana ngo ni abantu bava mu bwoko bwose canke mu vyumviro vya politike bitandukanye mu nyubakwa z'amashinga amateka mu Kigobe Oban Yonkuru hajyo isanganiro
arakoze Oben niyo nkuru turabandanya nana makuru itegeko rigenga amatora mu kigabane cyaryo cya gatanu ritegekanya kwitora riba mu munsi umwe itora rikaba hakoresheje ukarati imwe y'itora iri kibimenyetso biranga abitoza bose umugwi w'igihugu wigenga utunganya amatora seni ni uge n'abacungera amatora ufadikanije n'abawuserukira mu ntara no mu makomine abacungera amatora nabo bagatogwa hitwararitswe kutagiraho bahengamira muri politiki ke guserukirwa mu bwoko no kungana kw'ibitsi na Charles Makoto aradusomera iryo tegeko rigenga amatora rivuga kwitunganywa ry'igikorwa c'itora
ingingo ya 38 y'iryo tegeko rigenga amatora ivuga ko iyo ukutagiraho umuntu ahengamiye muri politike guserukirwa ku bwoko n'igitsina bitubahirijwe umuntu wari we wese harimo n'abaserukira imigambwe abitoza ku giti cyabo bashobora kwitura ugwego rwa seni rukukira ugwego rwa gwashizeho abo bantu hagasabwa ko bikosogwa mu kiringo kitarenga iminsi itatu ingingo ya 39 yerekana ko ibiro by'itora biba bigizwe n'ubwiherero izo ruware mu rurimi rw'igifaransa bumwe canke burenga mu ntumbero yuko itora riba mwibanga iyo ngingo nyene yerekana ko ugutora bibera mu masandugu menshi hisunzwe itora ijya ryo gatomogwa n'ugwego seni ingingo ya 40 yitegeko rigenga amatora ivuga ko ibiro by'itora bigizwe n'uwirongoye hamwe n'abamwunganira bane gashigwaho n'umugujeje w'amatora muri komine kuba bariyandikishije gutorera kuri ivyo biro hisunzwe gufatwa kumwe muri politike no mu bwoko hamwe n'ibitsina abagenye kugira abacungira amatora barabimenyeshwa eka ni mice ya politike bakomokamwe canke abigenga biciye mu nama ingingo ya 41 ivuga ko uwitoza wese afise uburenganzira bwo kugenzura uko ibikorwa byose byo gutora byagenze harimo no kuraba ibitigira by'ibikoresho nuko ibyo bikoresho bikozwe kuva ibiro by'itora byuguruwe gushika guharura amajwi iyo ngingo ivuga ko iryo genzurwa rikogwa n'abaserukira abitoza bagenywe kubw'ico gikogwa n'imigambwe canke abitoza ku giti cabo ingingo ya 42 ivuga ko abo bakurikirana itora baguma ahari ko habera ico gikogwa igihe cyose itora rimara gushika hatunganywe ivyegeranyo by'ivyavuye muri ayo matora mu makuru yacu akurikira tuzogaruka kukuna amatora nyezi nagenda
Rakoze Charles Makoto ukwandikisha itongo mu makomine ngo ifise akamaro kanini kandi ngo ntibirenze ibice bitatu kwijana vy'ikiguzi cyaryo byashikijwe n'umushikiranganje w'ubutungane kuri uyu wa mbere aho yari gusigurira abashinga amateka integuro y'itegeko hijanye no kwandikisha amatongo ariko bamwe mu bashinga amateka bakagira amakenga kuri ico gikorwa aho bavuga ko bikorwa mu buryo butandukanye abandi nabo bakavuga ko bigora kuronka impapuro ndanga matongo iyo nkuru tuyibaza Omer Nduwayo
yukuri simbona entere yugushira ko izipedalite niba abona bikenewe hazoshobora kuba ama texte d'application babishiremo mugabo
turi aho ni mongoro y'amakoraniro abashinga amateka bari baramutse bigitegeko yuko abanyagihugu bandikisha amatongo itegeko ritegekanya kuri ibice bitatu kwijana kugira ngo wandikije igitongo aronke impapuro ndangatongo nkuko byashikirijwe na Emel Laurentine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane
nuko koroherezwa rero twaciye dusanga ko ayo atatu ijana yahora ariwa kuri inscription hypothécaire hadi umuntu afashe deni hari hata tukwijana bamutwara kugira ngo bashobore kujyana muri titre foncier babandikire bagire iyo inscription hypothécaire biboneke yuko umuntu yafatiye ideni kuri iyo titre de propriété bakabyandika ku inyuma ati atwaye ideni rya 500 million agateza kwiri ako 3% kugira ngo bamugire iyo inscription hypothécaire
nubwo biruko insiguro zerekeye iyo nteguro zatanzwe n'umushikiranganje ntizanyuze abashinga amateka Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga amateka akaba yipfuje kumenya uko bizogenda kubanyagihugu baba bari baramaze kwandikisha amatongo yabo mu buryo busanzwe
nagira mbaze numvise yuko hariho ubuhinga bwa none mugiye kuzokoreshwa muri iki gisata mbega nibwo aba mutaratangura kuvuga ko amatongo azoca bandanya yandikwa ko yahora mbega abari bamaze kwandikisha amatongo ubuhinga bwa none bamara gutangura iyi informatisation nabo bazohamagarirwa kuja ku rugero rw'abandi canke bazobandaniza aho byari bigeze
kuri ayo makenga umushikiranganje yishura ko imbere y'uko integura itangura ukwandikisha amatongo bizobandanya bikogwa uko byahora
imbere y'uko project itangura kuja neve tuzokora ko twahora dukora kubamaze kwandikisha nabo nyene tuko turaburi ashive dosi imwe yose bayigiza mu mashini kugira ngo uzo babishingiriye avuga ati ko haja karusho kubijanye n'amatitre azo zarasohoka azo bara amatitre ari securize savye yuko ya titre yanje muyihindura ikaba titre shasha iri securize ibyo tuzobifasha cyane gose abene igihugu igisanzwe ziriyo zose nazo zizotegeza kuja muri yo systeme
muri iryo tegeko kandi abashinga amateka bahavuye bakuramwe ingingo ya 23 ivuga ko umunyagihugu ahabwa ukwezi kumwe kugira ngo yandikishe itongo ryiwe aho bakuye ico kiringo ku kwezi kumwe bagishira ku meza abiri nayo kubijanye n'ibihano bitegekanywa ku burengeje ico kiringo atarandikishe itongo ryiwe abashinga amateka bakaba barabikuyemwo kuri iyo ngingo umushikiranganje Emel Laurentine Kanyana akaba yaremeranije n'abashinga amateka ko iryo tegeko rivuyemo atagipfa
abaseruka iby'abanyagihugu turabubaha kuko nibo bazi iby'abanyagihugu bakeneye imitwe ikorikoranye twe muri leta nabyo twabonye ariko nabo nibo bamana n'abanyagihugu babona nabo nyene byinshi cyo kimena twese twageragije dushoboye naco bitwaye
iryo tegeko rijanye nuko abanyagihugu bandikisha amatongo rikabagemejwe n'abashinga amateka 106 bitabiriye ivyo bikogwa no kuvuga ku majwi 100%
inama isumbigimba
kwisa 6 zirenze ku minota 36 ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'ubutunzi ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika yo munsi ya Sahara ngo burashobora kwiyongera gushika ku rugero rwa 2.9% kwijana muri uyu mwaka w'2022 oni mu gihe ubwo gwego rwangana na 2.4% rwangana nako n'ibice 4.2% n'ibice 4.4% bikaba biri mu cegeranyo ibanki y'isi yose yasohoye muri uku kwezi kwa mbere mu Burundi. Hitezwe ko ubutunzi muri uyu mwaka bungana na 2% mu gihe bwahora kuri 1.8% mu mwaka uheze. Ico cegeranyo kikerekana ko ubwo butunzi bw'ibihugu byo munsi ya Sahara bushobora kubangamirwa n'umutekano muke ukaba ukugabanuka kw'ibiciro by'ibidandazwa vyankenerwa. Ido nido na Mihaye Kanyange.
Muri ico cegeranyo c'ibanki y'isi yose biboneka ko mu mwaka uheze ubutunzi bw'ibihugu byo muri ako karere bwaduze ku rugero rwa 2.4%, ariko rero ibidandazwa ibihugu bitari bike byashora ngo biragabanuka. Ubutunzi bw'ibihugu nka Afrika y'Epfo, Angola na Nigeria, ibihugu bitatu ngo bisanzwe bitunze ku mugabane wa Afrika, ngo ntibwaduze canke ngo bugabanuke ku mwaka uheze. Ubutunzi bw'ibihugu navyo nka Ghana, Guinea na Mauritania ngo bwari yongereye kubera ko imitahe yashizwe mu icukugwa ry'ibitoro n'ubutare. Turavye ico cegeranyo aho cerekana ukungene ubutunzi bwari butegekanijwe kwiyongera kuva mu mwaka wa 2017 gushika mu wa 2019, n'ukungene ubutunzi bwitezwe kwiyongera uyu mwaka gushika mu mwaka wa 2020. Tubifatiye kandi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, biboneka ko mu Burundi mu 2017 urugero rw'ubutunzi rwavuye kubusa n'ibice bitanu kwijana, hakaba hitezwe ko ubwo rugero ruduga gushika kuri 2% ndetse rukaduga gushika kuri 2.2% mu mwaka wa 2022. Mu gihugu cha Kenya naho uyu mwaka hitezwe ko ubutunzi buduga gushika kuri 6% mu gihe bwahora kuri 5.8%. Mu gihugu cy'u Rwanda uyu mwaka hitezwe ko ubutunzi bungana na 8.1%, bukaba bwakorotse ubusa n'2.4%. Tanzania ubutunzi butegekanijwe kwiyongera kuri 5.8%, buduze ku rugero rw'ubusa n'2.2%. Nayo igihugu cy'u Buganda nkuko ico cegeranyo kibandanya kivyerekana, uyu mwaka buzongana na 6.5% mu gihe bwahora kuri 6.1% mu mwaka uheze. Amadeni ibihugu bifise atuma inyungu iba nini, umutekano muke na cane cane mu karere ka Sahel, ihindagurika ry'ibihe rikomeye rituma uburimyi bugabanuka n'igabanuka ry'ibiciro ry'ubutare ngo bishobora gukora kuri iryo duga ry'ubutunzi muri uyu mwaka mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara. Nubwo ico cegeranyo cerekana ko ubutunzi buzoduga ku rugero rwa 2.9% uyu mwaka.
Arakoze Mihaye Kanyange. Hari ubusuma bwadutse hakoreshejwe amatelefone ku buhinga bwa WhatsApp, abantu basabwa kurungikirwa amafaranga hakoreshejwe amanimero y'abandi bantu. Akarorero na ka Christian Savio menyesha makuru ya radio Isanganiro yitiriwe umusuma yibishuruyeri agasaba kurungikirwa amafaranga. Ahamagarira abantu bose baronka be n'ubwo butumwa kuhagabira bakabanza gutohoza. Tumukurikire.
Ejo ku kagoroba nkigiye isaha 12 natangiye kubona abagenzi banje cyane cyane abo dukorana bambwira yuko babonye ubutumwa basaba yuko jewe ndiko ndasaba amafaranga bandungikira ubungangurukana mu myirirwo bwa limikasho. Hanyuma maze kubona bamaze kuba benshi niho nagenda kwitegereza neza, harimo inshuti, harimo abakozi dukorana niki, hanyuma cantangura kuraba neza. Hanyuma ngiye kuraba ncambona ariko akoresha inimero 75485386 ndayi telefonye ko nticamwo mugabo igakora kuri WhatsApp, umutelefone igasona ntitabe, hanyuma agaca koresha ifoto ya profile yanje. Abo yabwira bose yababwira ko murungikira kuri limikash ku numero 6287 876 875. Limikash yuwitwa Claudine Ndikumana. Maze kubibona rero niho naceye ngerageza kubwira abantu ingene bo bigenza ko atari jewe ndiko ndabikora bwa mbere, ndabasaba ko batoburungikirama mu nyuma. Maze kwiyumvira cyane niho nabaza abantu korera muri limitel bakoresha ibyo bya limikash, canda basaba yuko iyo nimero ya limikash nababwiye yuko boca bayihagarika gushaka gutumirira abantu bose. Iyo ubonye umuntu agusavye amafaranga naho umuze naho bari incuti kwera arafise uyeri akoresha kugira ngo tumutwe ubone ko ari vyo mu kanya gato gasanga yakubeshe, nashaka gusaba yuko iyo umuntu agusavye amahera gucyo uwo banzuka mu telefone ukumva neza ko ari jwi giwe kugira umenye uwurungikiye yuko atashobora kuba ari umubandi. Imbere yo kurungika amafaranga babanze babaze nyene kuyasaba yuko ari we koko.
Mugwego ASET rujejwe ugenzuri bijanye no gutuma tumana kama kuru bavuga ko ubwo busuma babuzi General de Brigade Telesphore Irambo na Rongo Gogwego amagarira bibwe kwitura kwihutira kwitura inzego za ASET mu makuru ajanye n'indero abanyeshuri bagira hafi ku 4900 niyo bagiye gutangura ivyigwa muri kaminuza ya Burundi mu mwaka wa 2019 ushiri wa 2020 urongoye kaminuza ya Burundi François Havyarimana akavuga ko abanyeshuri bahamagariwe kwiyandikisha mu bisata bahawe kuva kuri wa kabiri gushika ku igenekerezo rya 2022 ku kwezi tumukurikire
Kugira umunyeshure aronke uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza y'u Burundi abwirizo kuba yararose n'imiburi yiburi muri cha kibazo cha leta cyangwa uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza amanota akurikira 50% kubize ibisata byitwa scientifique A na mathématiques physique et technologie 56% kubize ibisata byitwa scientifique B biochimie sciences de la terre normal langue na 62% kubize ibindi bisata abanyeshure bashizwe mu bisata byo muri kaminuza y'u Burundi bangana n'ibihumbi 481 muri ico gitigiri ibihumbi 2793 barashoboye kuronka kimwe mu bisata bari bitoreye no kuvuga ibice 58% muri abo abigeme canke abakenyezi bashika hafi ibice 32% tuboneyeho na karye ko kumenyesha yuko urutonde rw'abanyeshuri n'ibisata bashizwemo ruza rumanitse mu kigo cha kaminuza y'u Burundi kiri mu Irohero ubwo rutonde nyene ruza kuba rwamanitswe inyuma ya saa sita mu kigo cha kaminuza y'u Burundi kiri Gitega muri campus Zege hamwe no mu kigo cy'Inyamugerera kiri Musigati mu ntara ya Bubanza kwashaka kumenyesha abanyeshuri ko iyandikwa kugira bashobore gukurikirana ivyigwa ryatanguye uyu munsi kandi rizorangira itariki 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2020 tuboneyeho na karyo ko kumenyesha ko ivyigwa bizotangura itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2020 kuvuga mu ndwi imwe abanyeshuri bazokwiga mu gisata cyo gutunganya amatongo kizokugurwa vuba mu kigo gishasha cy'ibuhumuza kiri ku murwa mukuru w'intara ya Cankuzo itariki yo kwiyandikisha be niyo gutangurira ko ivyigwa bizomenyeshwa mu minsi ya vuba
François Havyarimana n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi makuru ajanye n'inkino mu rwinserukira gihugu mu mupira w'amaboko basketball witabiriye amahiganwa ahuza ibihugu byo mu karere ka gatanu hatangura ku no wa kabiri mu gisagara cha Nairobi mu gihugu cha Kenya kazorangira itariki 18 za kuno kwezi izo nkino hakaba ari zo kurondera imigwi zoserukira karere ka gatanu mahiganwa y'igikombe cha Afrika muri basketball ku nshuro igira 30 hazobera mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2022 igihugu cha Tunisia nico caheruka gutahukana igikombe cha Afrika muri basketball mu mahiganwa yabereye mu gihugu cha Senegal mu mwaka wa 2017
uracha bugacana yandi mu magara y'abantu
Rimatizme ni indwara ifatira ku ngingo zitandukanye umuhinga mu kuvura indwara z'amakonyero muganga Angelique Niyokindi akavuga ko ari ubwoko butandukanye bw'iyo ndwara nka rimatizme ifata abantu bakuze uwo muhinga akavuga ko umuntu yafashwe n'indwara ya rimatizme agira imenyetso bitandukanye harimo n'ububabare ku ngingo zamaze gufatwa ido ni ido ni muri no bucanandi amagara y'abantu twateguriwe na Ohonera Mucho
Rheumatisme ni indwara ifatira hanini mu ngingo umuhinga mu kuvura indwara z'amakonyero muganga Angelique Niyokindi agasigura ko iyo ndwara ibonekeza mu migwi itandukanye
mu bisanzwe tuvuze rheumatisme n'umugwi urimo indwara nyinshi kubera ko mu kirundi bigora hariho ibintu tutashobora kuronkera amazina hariho izo bita rheumatisme inflammatoire kronike hakabare n'izindi rimatizme zitegwa n'imigera izo bita rimatizme infectieuse arthrose nayo iri mu wundi mugwi wa rimatizme nyene mugabo zo zikunda gufata abantu bijanye n'imyaka
indwara ya rimatizme ngitegwa n'ibintu bitandukanye muganga Angelique Niyokindi agatanga karorero kitegwa n'umugera
rimatizme inflammatoire kronike iyo nta kintu kiyitera barabona gusa basanze umuntu inge nabayaremwe abafise se muriwe inge nashobora kuzogira iyo ngwara rero no kuvuga ko umubiri wiwe jewe urafata ugakora inkabuzo adashobora kumenya neza amaserire y'umubiri agacare yatangura kononera zangingo rimatisme itewe no mugera iyo nayo urumva yoyo ibifise umugera wayiteye ni migeri sanswe iteri zindi infection nka kujya bavuga bate yagwaye ibigoga cyangwa ngwara zo mu mihogo canke ati yagize ingwara yo mu mukoyo bijya bavuga infection urinary ni muri rya migera re ni yitera
ubushuhe ubabare ku ngingo yafashwe mu byo bimenyetse umugwayi agira agifatwa n'indwara ya rheumatisme
umuntu afise ingwara ya rheumatisme ababara muri iyo ngingo yagwaye hagashuha hari naho havyimbi yari ngingo izi dusanzwe tubona nk'izo ku maboko canke ku maguru ucu busabona kuguru kwa vyimbye nk'ivirika vyimba iyo rimaze kuvyimba bica vyanka yuko ari koresha uko yategerezwa kuri koresha byo bita redore d'arthrose
muganga Angelique niyo kindi agasigura kindwara ya rheumatisme ifata abantu batandukanye
rheumatisme ni indwara y'abantu bose ku myaka uko ariko kose uko ingana baba bato baba bakuze baba n'abari ko baragera mu zabukuru hariho mbere n'izikunda gufata abana nk'akarorero niyo nakubwira iyo bita rheumatisme articulaire yoyo rero iba yakomotse ahanini ku mugera ku bana bagwaye amangine bakiri bato canke bari ko baranakura canke bagaca banayigira bageze mu bigero iyindi nayo ifata abantu bose hari izo usanga zikunda gufata abafaso n'izindi abagabo mugabo zibafata ku myaka yose abasanze mu bantu bavukana abantu bakomoka ku muntu umwe iyo hagize umwe ayifise birashika ko hariho nabandi bayigera so kuvuga ko bose bategeze kuyigera kubera ko haba hari ivyo basangiye byinshi
muri buce nandi zokurikira muganga Angelique niyo kindi azoba yagira ingene indwara ya rheumatisme ivugwa ababwire kandi n'ingaruka zishobora kwibonekeza igihe utavuwe nk'uko bitegerezwa
Arakoze onera muco buca nandi amagara y'abantu n'icisozera no makuru twabateguriye kuri uno mutaganda bashimire mwebwe mwese mwadukurikiye shimire na Albert Ndwayo yari mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umutaga mwiza
Francine ndiyo kubgayo